VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2016. Ubu ni wa mwanya ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Sanga muri studio Indwi, muri kumwe na Orion Tangishaka na Frederic Nkundikije. Tugiye kubashikiriza ikiganiro muri Sanga cirekeye amagara y'abantu, ariko mbere yaho kamugenzi wacu abashikirize amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe.
Urakoze Oriana, mwiriwe neza nshuti mwese mu teramanye radio ijwi rya Amerika incamake y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Abantu barenga amajana abiri bahagaritswe n'igipolisi ku murwa mukuru Bujumbura kuri uyu munsi wa gatatu. Umugenzi wacu yaroje wirika neza ari Bujumbura, tubwire abo bantu bahagaritswe abari bo n'ico bagirizwa.
Ego mefredi, abantu bahagaritswe nini bagizwe n'abana hamwe n'imiyabaga hamwe n'abapfasoni, ahanini muri bo n'abasanzwe basegereza amabarabara y'igisagara cya Bujumbura cyangwa abantu atamye imirimo bagira mubwabo bakirirwa hagati mu gisagara cya Bujumbura. Aha tuvugana ndikomva mu kibanza bari begeranijwemo muri karitsiye ya Kabondo. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredi Modima akaba ahejeje kubahereza abakuru b'amakomine n'amazone babamo atandukanye kugira ngo babajyane baheze baje iwabo abatishoboye bagende ku bagende baheze bafashijwe mu mazone iwabo. Umukuru w'igisagara avuga ko ingendo y'uko abantu baguma basegereza mu barabara itegerezwa guhera mu gisagara cya Bujumbura, kuko ngo n'umundi bisagara bigize akarere barabonye ko bishoboka, kuko muri abo bana bamwe ngo bavamo ibisuma cyangwa bagakora ayandi mabi.
Abo bantu ntibari bashasha mu gisagara cya Bujumbura, murashaka kumenya cyangwa mwabajije igituma iyo ngingo yo kwirukana yafashwe uyu munsi?
Ingingo nkuko ndabikubwiye mu gisagara sigura ko yafashwe kugira ngo igisagara cya Bujumbura kimere nk'indi bisagara byo mu karere ubwa mbere hari isuku kandi birinda ingorane nk'ubusuma n'ayandi mabi ashobora gukorwa n'ababana bo mu mabarabara. Ikindi naco bavuga ko bashaka gutuza umuco wo gukoresha abana, kuko amatoza akozwe n'abagira n'abasanzwe baserukira amashyirahamwe yitaga abana cyo kimwe n'abagenzi b'intwari n'igipolisi, ngo basanze hari abantu benshi bagenda mu miryango bagaheza bakazana abana bakabakoresha mu gikorwa cyo gusegerereza, bagira bati ingendo itegerezwa guhagarara abana kibanza cyabo ni ku ishuri.
Urakoze Eloge mu kanya mwisaha imwe turagusaba uduruyikire iyo nkuru, reka uduhe inkuru irambuye yerekeye abo bantu barenga amajana abiri bahagaritswe mu gisagara cya Bujumbura. Iyi ni inkuru ivugwa mu Burundi, ni inkuru yerekeye amakenga n'ubwoba bitewe biteye amakenga abanyagihugu muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse yakurikiranye inkuru, atubwire ikintu gitera amakenga abo banyagihugu mu Mugamba.
Cyane cyane Frederic, abanyagihugu bafise ubwoba, ndetse bamwe muri bo hari n'abafite ibyo bita guhahamuka kubera ibintu bamaze iminsi babona, bakavuga yuko hariho bamwe twaganiriye bavuga biyemera yuko bahotewe n'igipolisi hamwe n'igisirikare.
Hari ibintu bimeze nko guhumuriza abo banyagihugu abategetsi b'iyo ntara bo bamaze gufata?
Gushika ubu twarondeye buramata b'intara ya Bururi kugira ngo agite bivuze ko gusa twivugana yatumereye yuko ari abanyagihugu 14 bafashwe ku mvo z'amatohoza, ndetse mu gipolisi naho hariho ibyuvugizi b'igipolisi yavugiye kuri radiyo isanganyira ryo ngaha mu gihugu w'ejo wa kabiri, aho yavuze yuko hamwe ko amatohoza yatanguye ko hamwe byogaragara ko abanyagihugu bahohotewe ko babikoze baheza bagasengezwa y'ubutungane.
Ivyo hari ico vyaba bipfana n'umutekano muke urangwa muri iyo ntara, aho twumva ko hariho kenshi na kenshi ibitero bikorwa n'imirwi itwaje ibigwanisho?
Ukabona ko abanyagihugu bahotewe twavuganye bavuga yuko ababakubise abapolisi babakubise n'abasirikare ko bakubise ariko barondera abantu runaka, abo bantu ndetse hari amazina abapolisi bagenda barondera mu bice bitandukanye nk'ahitwa Ikivumu harondegwa uwitwa Niyonziko, ahitwa Nyagasasa harondegwa uwitwa Janvier, abo nabo bakaba bari ku rutonde igipolisi yatarerekanye igihe n'icumi n'itanu mu kwigirwa yatanze ikigongwe muri aka karere ka Mugamba. Igipolisi yatarerekanye urutonde rw'abantu bitwa ko ari abagwanyi igiye kurondera, bivuga ko abo bantu rero bari kubarondegwa igihe abo bantu bakubitwa bari kuri urwo rutonde.
Urakoze Fidelite, turagusaba nawe mu masaha ari imbere uhave utunugikira iyo nkuru. Urakoze.
Makote na.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Mu gihugu cy'u Burundi, leta n'amashyirahamwe yigenga ntararangiza guhimbaza umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Haciyindwi uwo munsi utanguye guhimbazwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika no mu Burundi, harabandanye kwihweza ibibazo by'abana muri rusange mu ntumbero yo kugerageza kubitorera umuti. Umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika wibukwa ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu, washinzwe n'umuryango uhurikiyemo ibihugu bya Afrika, Union Africaine mu Gifaransa, wibutsa abanyafrika n'amakungu abana bagandaguwe mu gisagara cya Soweto muri Afrika y'Epfo mu mwaka w'1976 bariko baharanira agateka kabo. No musi leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bujejwe gateka ka muntu gushikirana no gukunganisha ibitsina bwagendeye intara ya Ruyigi, ahavugwa ko umwana wo mu ntara ya Ruyigi afite ibibazo bitandukanye harimo guta amashure akaja gupagasa mu gihugu cya Tanzania, abana b'abakobwa nabo bagata amashure baja kurongorwa imyaka itaragera, hakaba n'ibibazo by'abagabo baharika ntibagire uburyo bwo kwitaho abo bana bose baba bavyaye ku bagore babo. Tugarutse ku mugwa mukuru wa Bujumbura mu ndwi iheze, haratunganyije igikorwa cyo kwipimisha umugira wa sida ku bana bo mu ibarabara bavyipfuza. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi cerekeye amagara y'abantu, twatumiye umwe mu bayobozi b'amashyirahamwe yatunganyije ico gikorwa cyo gupima abana bo mu ibarabara ingwara ya sida, atubwira uko basanze ikibazo cya sida ku bana bo mu ibarabara cifashe nuko ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cifashe muri rusange muri iki gihe. Turi kumwe ku telefone n'umufasoni Manirambona Cynthia, umwe mu batunganyije watanguje ishyirahamwe United Children Burundi bw'uno munsi. Umufasoni Manirambona ni umwe mu bashinze batanguye iryo shirahamwe, akaba nawe ajejwe gutunganya ibikorwa by'iryo shirahamwe riharanira neza ry'abana mu gihugu. Twakira umutumire wacu mu fasoni Manirambona, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze.
Ego fasoni Manirambona, uwo tubwira muri make mbere na mbere ishirahamwe ryanyu irya ryo n'ibikorwa muri mukora gufasha ugwaruka muri rusange.
Igome murakoze. Nkuko maje kubivuga, njejwe ikogwa muri United for Children Burundi buno munsi, ikorera mu Buterere. Twebwe dufasha abana mu ntumbero yo kugira gutangira abana kugira ngo ntibaje mu ibarabara, kuko Buterere iri mu makartie ya Bujumbura menshi, iri mu makartie ya Bujumbura ibabaye gusumba ayandi. Hama Buterere abana benshi baravuye bakaja mu ibarabara, twe turabakazena kuja mu ibarabara no turabakingira kuja mu ibarabara. Tubasanze bamwe ahantu hasiswa imyavu yose ivuye muri Bujumbura, ahantu bita kumubone, tukabakura tukabagaburira saa sita mu kigo cacu. Turafise ikigo tukagaburira kuva kwa mbere gushika kwa gatanu. Hama mu gatondo na shure turafise n'ababafasha cyereke gusubiramo ibyo babize ku ishuri batabumvise neza, abakobwa 15. Hama kandi turafasha ababyeyi babo kugira ngo ntikize twame tugabura abo bantu, turafata ababyeyi babo tukabashira mu mirima mu kibanza cyo kubaha amahera ngo agende kudandaza utuntu bigoye barakorera hamwe akaja mu minima bakarima mushamake turakora ibyo o mugabo kandi umwana gwaye twebwe turamusaba yuko arondera ingene bamuvuza muhira hama katuzanira igipapuro cyo kwa muganga tukamutorera imiti twafisa babidufashamo egome mushamake neza
murakoze cyane muvuze yuko mukorera mu ibuterere niho ibiro byanyu biri niho mugaburira abana ho nyene canke murafise ingo zitandukanye aho mugenda murabagaburira kugira ngo bave mu ibaraba
oya kuba ishira amajya turitanguye turacafise ikigo kimwe turashakora muri buterere twifuza kuzokorera muri buterere na kinama kuko ayo hari abana bamerewe nabi muri uru ruhande nuvuga ubwoseruko bwa Bujumbura hama nitwabona tugeze aho dushaka gushika tugeza twungoroze ariko ubu turacana ingaho niho dusize ikigo
mbere yuko dukomeza mu kiganiro mfasoni Imanira mbona ikibazo cadutse kuno munsi aho abatari bake bafashwe n'igipolisi cyane cyane abaja mu ibara barasinze ko mwa mwacumvise icyo kibazo tuje no kukivuga mu makuru mu Burundi muri aka kanya gaheze abana batari bake bafashwe n'igipolisi hari ivyo mwa mwumvise hari ico mutegekanya kubafasha kugira ngo mubafashe kubabohoza no kugerageza kubasubiza mu ngo zabo canke kubafasha
ego twavyumvise ariko turezi neza yuko nk'amashirahamwe kuko hariho urunani rw'amashirahamwe afasha mu bintu by'agateka k'umwana twamaze kumva yuko bamaze gufata ikibazo mu minwe bagiye kubaza umvirije co bofasha abo bana kuko ntaho bobafungira ngo babashire kandi ibarabara naho ihari muhira fuva bagiye kuraba babaze umvirije ingorane bafise muhira ntituramenye ico babafatiye ariko turagiye kubaza kugoruna neza kudutohoreza neza tumenye ico babafatiye hama bigene ingene bobakurayo
kubijanye ni sekeza mwagize mu ndwi heze mwarakoranye n'amashirahamwe atari make muja hamwe mugerageza gupima abana ingwara ya sida naco tugiye kuganira ido nido kubijanye n'amagara y'abana kuno munsi tuganira amagara y'abantu abana mwarapinya abana ingwara ya sida mu ndwi heze mwashoboye gupima abana bangana bate mwasanze ikibazo cha sida cifashe gite
murakoze icyo kibazo twacinziriye bwa mbere na mbere navuga kubera ko musanzwe mu kugira ngo upime umwana uravugana n'ababyeyi umwana asanzwe afite ababyeyi bamukurikirana uravugana n'ababyeyi ariko twasanze abana bo mu ibarabara barirera umuramba barira no kuri iryo jambo ryo kubita ngo abana bo mu ibarabara ahanini twasanze abana baguma mu ibarabara yaba baharara yaba bataha barirera amayo mugira ko barirera bonyine barivugira yuko nko mu ijoro iyo babajije baravuga ko imbeho iyamere nabi babigenza bamarana imbeho bonyine hama kandi ntibaraba abahungu ku bahungu barahuza ibitsina cyangwa bakahuza ibitsina n'abakobwa n'abana batari protege hama rero nshutuma twimviriye ko twabapimisha mugabo rero kuko hataba habaye navuga abana bari basanzwe bisigara barataba habaye amasensibilisation akwiye bijyanye n'uburyo bijyanye n'umwanya twashoboye gupima abana bakeyi twashaka gupima abana ijana mugabo twarapimye abana bakeyi bashika ku 48 hama abo twasanze bagwaye si benshi tubajije yuko umuntu agenda arasubiramo buhoro akaraba basanze ari abana babiri bonyine bagwaye muri 48 ariko ubwoba dufise turafise ubwoba kuba ntitapimye ama kandi twegereye abashoboye gukora icyo gikorwa baratubwiye ko ku maherezo bagiye batanga ku nyishu yagiye batanga ku bana batagwaye biruhutsa bababajije ati kuki mwiruhutsa gutyo mu mvugo zabo bagashikiriza ko bari bafise ubwoba ko bazi ibyo bararamo ibyo bakora naho uba ari umwe cyangwa babiri twebwe ntidushimisha guhora turumva yuko biteye ubwoba kuko ararana na ba bandi badafise ugarura ubwira umwana akigira gutya na gutya ego twasanga ari babiri bonyene muri 48 bapiye mubana ariko ahanini haciye haza abantu benshi bakuze bifuza kwipimisha benshi cyane amashuri y'Amerika aradufasha yezuza na NSS yarabuze uko abigenza barabemera ko bagaruka ku buryo abantu bingina turakwinginze udupime icyo kibazo twarakigize na cone naho yari mu gishingo cy'abana yego
abo bana none mwasanze bagwaye bobo mutegekanye kubafasha gute ni guhe buryo mwategekanije iyo aba mwasanze ari benshi cyane bobo nabo nyine mutegekanije kubafasha gute mu bijanye n'amagara yawe
umwe yaratugoye gatoya kumugarura kugira ngo tuyage ariko uno munsi bambiye yuko bamubonye igihe byo nyine byo gufata abajya bana ariko biraba kizeye yuko baza gushobora kumuhotiha kumugarura kugira ngo bashobore kuyaga kuko yagiye adatoye inyishu ariko twarafashe amazina yiwe tugafata nuvuga isura yiwe hama tuba tuzi aho bicara aho bakunda kuba bari urangije ku bandi bana barakubwira aho umusanga uyu rero turategekanya kumurondera nuko abandi nuko uwundi umwe tugomba dusabe ko twe twabitegekanije ko bamukurikirana uwo umwe asanzwe aza gufungura ahantu mu kindi kigo ngaha i Bujumbura aha muri Ville turashaka kumusaba iryo shirahamwe rikorane na Yezu Mwiza cyangwa INSS abasanzwe bakora mu ntumbero y'ibyo byo gufasha abantu basanzwe bagenda mu mugera wa SIDA kugira ngo aze mibarabara ntiyandukize abandi ama kandi kugira ngo no kumukingira bijemo kuko urumva ari mu ibarabara ntafungura nta umenya ingene amerewe kugira ngo baronke ingene bamukurikirane twebwe ntabwo twashobora ariko muri urubyiruko runani twari twifuza kugira ngo tugire nuvuga orientation duhe orientation mwana tuba dutoye amerewe gutyo uwo rero wewe murumva ko bitagoye kumushikiriza aya mashirahamwe kuko hariyo nk'ayasanzwe ari abanyipfuki kigendana umugera wa SIDA muri ayo abiri yadufashije
murakoze cyane madame Manirambona hari abanywanyi biradishwa irya Amerika batangiye kuduhamagara ngo bababaze ibibazo cyangwa bashikirize ibyiyumvira ariko mbere yaho nashaka kubabaza abo bana ko benshi muri bo nk'uko tubyumvise basanze batayigwaye urumva ni ikintu cyabashimishije ariko hari inyigisho baronka zo kubigisha ibyerekeye indwara ya SIDA mutegekanya canke musanzwe mutanga kugira ngo nubwo basanze batayigwaye ariko bamenye ubukomere bw'indwara ya SIDA nuko cyane cyane babonye bakora ibijyanye no gusangira ibitsina bamenye n'abakoresha ibiyayurabwenge ko barakoresha inshinge n'ibindi byose hari inyigisho mu bashikiriza
igume twarategekanije muri runani rwateguye iyi mpi yose ku munsi wahariwe umwana kubwo umunsi wahariwe umwana turiko turategura muri twebwe kuko amashyirahamwe rimwe rimwe ryari rifite ibyo risanzwe rikora ariko harimwo muri twebwe ishyirahamwe rishaka risanzwe rikorana n'abana bo mu ibarabara mu kubafasha kubumviriza baravuganye yuko tugiye kugira iyindi prevention mu kingira tubasanze aho bicaye tubasanze aho barara umuntu avuge bamenye ibijya batashoboye kumenya kuko batari mu mazu kuko batari mu miryango batari mu mashuri ngo bigireho ivyo oye kuko twasanze batagize nigwaruka rwinshi kandi nigwaruka rugifise amagara dukeneye ejo uzomererwa nabi hama bitugarukeko kuko nubwo bari hajya biratugaruka ko biragaruka kuri sosiyete yacu hama rero twarategekanije yuko tuzohora tubasanga kuma bavyita marigara aho bicara tukabasangaho ego ku minsi ya gatandatu bakabigisha bakababwira ku byerekeye uwo mugera wa SIDA tugakorana na cyane cyane n'amashyirahamwe ahasanzwe kuko yoyo ariho ayabasanzwe agize benshi kuturusha
urakoze cyane reka duha akanya n'abanywanyi biradishwa irya Amerika nabo nyine bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro reka duhere kuwitwa Ezekiel turi kumwe
yego cyane nawo
mwiriwe neza Ezekiel
wewe cyane.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Oh, yewe ndi n'icyumviro hani naho ndabaza gutumire. Oh, icyumviro cyambe navuga nti byo byose naho z'umuntu afasha gute cyangwa akitaho ugwaruka rumwe barabara cyangwa akaza avuga kigiye ngomba kugwanya umugera wa sida. Ugiye cyose leta itadubira afata ingingo ifate aba ikibazo cy'abana bari mu ibarabara cyane n'abantu bakoze usanga bazerera mu ibarabara ntabi bujumbura haba mu migi yindi cyo n'ikibazo cy'umuntu yoza gishobora cyo bituma n'umutumira avuga ati twebwe nayo mfashe akaruhu kuri mu wajye mu none nk'aba bantu bafashwe uno munsi we mu bumva ko iki hari interuvasiyo mu bumva mu hapfa mugira avuga ati twebwe hari amashyira hamwe asa n'ayadukurira muri make bariko barabyirukamo. Ubuga leta nk'akarorero nk'uno munsi iri kirafata abantu ikidabagi abagore abagabo abana ibimuga abakomeye ikeganiza ahantu hamwe no kuvuga akarorero kerekana ko afite ari ibintu bagira batateguwe normal leta ziza gufata abahinga bagejwe banonosoye ibijyanye n'imibano banonosoye ibijyanye n'indero banonosoye izo nkwane zigenda zihura n'abo bantu dose abo bantu bakajyanwa bakagira ibyigwa ama leta nimba yo kubaka de centre d'encadrement ikabankadira abo bantu ikabasigurira aho fiya mensire hagati yabo bakabyuma uno munsi uziye usimbira umuntu ari mu ibarabara ukuriza imodoka ngo twara hariya uwundi ugatwara hariya wose umutina gatoya par contre uno munsi bora ari kipfunga uko bari ari aho bavuga babegeranira igihe nibaza byo yangara gusuma.
Urakoze cyane izitine.
Ama cyane ngaruka ko mutumire nawe. Mutumire nawe prema kugaje ugikogwa ariko barakora. Ariko nabo nyene kibazo nashaka kumubana. Bavuze ko yavuze ko bafungurira abo bana irendi o bandrese. Iske mu ijoro nabo barahakurikirana bakamenya. Ku murango nimba bamenya aho yiriwe sawa. Ijoro nabo barazi nyene barara. Ama nimba bafungura nibaza ni kimwe mu byo babafasha mugabo ngo saba kubaka dodo aje bakitura leta ubwo bo bolerevwa arrive kuri loe kusubira abo bana ama leta itakrea de centre d'encadrement ni uka nk'akarorero hariho ishyirahamwe rimwe ngahe bujumba iko giriho iteze ryari ishyirahamwe ate rikomeye ryo gufungurira abana rikaba nka drapar dg bakaza bahagira inkino n'ibindi ugabo inyuma y'izinduru turimo abazungu bafashe amaze gukura makarenge uno munsi ugiye usanga harabaye shike y'ubwoba ikomeye no kuvuga tutafise apuyi iva kuri leta turacyagoye icyo kintu hanini kuri leta izobwira uruhara rukomeye.
Urakoze cyane Ezekiel kuri icyo cyumviro n'ikibazo. Reka duha akanya na Habimana turi kumwe.
Ego turi kumwe.
Kibazo ego
nagomba kubanza gushimira ikigo cya Amerika.
Ego urakoze cyane.
Akabazo kamera ngo bambaze uwo mutumire none ku byabaye n'umunsi twumvise yuko hari abana n'abamama wabo yegeranije ahantu umuri umwe basega bamwe bakotuntu ku ibarabara none ino bariko babafasha iki cyane bari kubaterera iki muri leta kugira leta igire ama project ku buryo abo bana batazosubira mu ibarabara. Ikibazo cya mbere kandi ikibazo kigira kabiri ko hoho muzi bagira aho twumva ko bafungurira ku murango kubera iki batotegura umugambi wo kurondera nk'ibigo kuko byabaye hariya mu mezi y'usharome bakagira nk'ibigo bikomeye kugira abaje barakiramwo abo bana bakabigisha imyuga hanyuma nabo bakazokwirondera mu minsi.
Urakoze.
Ikindi nagomba guterera none gisa n'ikibazo mugabo kitari ikibazo nk'icyabaye ku byerekeye n'ibihe biheze by'abana boba baratokiwe n'ajya makaki bakomoka ku buryo babafashe igiti cyane baba bari kubaterera icyo buryo ntibatajya mu bijya bintu byaba byabaye ibijumbura.
Ibihe uvuga Gahabimana
ibijya bintu byerekeye imyerekano cyane birekeye ibimaze iminsi biba mu Burundi.
Urakoze Habimana.
Hanyuma hari akantu kamwe nagomba kongera ko
mu masogenda make duhabandi yakanya
nagomba mbaze umutumire mbega murandi ma province ho basabigenza gute kuko n'umwe muri gitega nakina kimwe turiko turabona cyo cyarangwa kugirekira abana umwe
barakoze cyane. Reka tuhakanya mfasoni Habonimana abishure mfasoni Habonimana Ezekiel yabajije cyane cyane kibazo cerekeye ukuntu mukorana na leta arabaza ati mu leta muyisaba iki mukorana mute kugira ngo iki kibazo kuri we yavuze ati gihambaye cyane kandi kumbure nabandi mashira hamwe afasha abana avuga ko ari kibazo gihambaye kandi gisaba uburyo butari buke mubafasha iki mukorana mute arabaza kandi ati mwijoro abana murazi ingene imibereho yabo iba yifashe kuri cyo mu mwisha mute
nakoze ndashimiye Ezekiel kumpererana yatanguye gutanga ikibazo n'ibibazo bibiri abajije kubyerekeye ibyo ntangurire kubyerekeye ishyirahamwe ryacu twebwe twarinziriye turaraba misi yose twabonye pana yaje igaburira abantu ego nibyo yaragize neza ariko kubagaburira mu gitondo cyashyita mu ijoro uko byangana kose haragera igihe umuntu arera amaboko akamenyera ibyo hama igihe bagiye agasigara inzara yiyo yica abana cyangwa yica uyu muryango cyo turiyumvira ati ibyo bintu byiza bazana nta kuntu byogenda bishyize imvune ahubwo byaba byiza kubwira rero twameliyore tugira intererano ngaho twigisha umuntu gukora n'iby'ubukene burahari hama kandi hari aho umuntu umufashije ukahamukura akubwira ati ahanje ndashobora kubandanya ntambuka kumpagurukije cyo gituma twiyumviye duti reka dusabe imiryango dukorane sakazi k'ishyirahamwe gusa ariko turasaba imiryango y'aba bana dukorane ni kubw'abana imiryango ijya mu mirima ariko kandi abana nabo ntibarabifitemo uruhare n'ababyeyi babifitemo uruhare kuvuga ngo ababyeyi badashaka gukora abana barabereka akamaro k'ibyo baronka mu ishyirahamwe iwacu tukajya dusaba ngo umwana mu ijoro bamumenye bamufungurire si byiza ko umwana aregwa mu ishyirahamwe mu bigo ngo agumeye kuko wumvirije bajye bana bamwe barabarukora n'ababyeyi ati ngo ndagutwaye wanjye ndagutunge ahanini ntibabikwishurira ngaho ariko mwegereye buhoro mukaba bagenzi arakubaye ati none jewe niwantunga mu bana indwi naronderera ntwarira muhira amahera bo baze bamerewe gute ni ukuvuga ngo nibyo turitaho imibiri yabo abantu baba ko baratanga mugabo buriya nubwo umutwara muhira mu mutima wiwe hari ikibuze mama yashyizwe na data ngaha amerewe gute muri uno mwanya afite abana batanu nihajya mubona baca babatoroka bakagenda cyatugaduki reka tumwereke yuko dushobora kumufasha kumushyigikira kubyerekeye saa sita umwana aje ku ishuri aronka icyo afungura cyangwa uja ku ishuri l'après-midi aronka icyo afungura mugabo mu ijoro umubyeyi nawe muri twa tugandi two gukoranira hamwe n'abandi turetse kurima hari iyindi migambi myinshi two turategura imbizi amahera ku munsi ku munsi umubyeyi aba azi ko adatwara amahera mu mubiringi n'inzoga bakora ngaha umubiringi cyangwa mu yindi nzo mu kindi kibanza amenya ati ndataha kugaburira umwana ni saso yo kuhayegika kuko abana baragowe muri kino gihe umubyeyi biramurengera akabita uko umwana agatangura kwirera ntidushobora guhora dutegereza kugira icyo dutanga icyo twashoboye gutanga kandi kugira ngo ntibamugarire mu kwama bariko bararonka nicyo cya saa sita kugira ngo umubyeyi tumwigishe nawe kugira icyo akoze mu ijoro ama leta icyo tuko turakorana iradufasha mu gihe tuyitakambiye nk'ubu nk'akarorero kubyerekeye impapuro z'amavuka ababyeyi baba batandikishije abana ubu unyu baratwemereye kubandikisha abo dushoboye kwandikisha bose ariko hakageraho nayo inanirwa tugaca twebwe twimenya ingene dukora rero mu gihe batwemereye nk'ubwo burenganzira bagatanga icyo gipapuro cy'amavuka y'umwana biramworohera ku ishuri nta bya bitanu bamutuma ngo ntiyatike mu gipapuro cy'amavuka na wa mwana atohera ishuri ngo niko yadafite igipapuro cy'amavuka ku byerekeye ibindi nk'ubu tugiye kudodora hanze baratubaza ati muremewe n'amategeko twahamagara ubusanzwe ajejwe intwaro aho dukorera arabidufashamo ama tukadodora kumbure dukeyi duhari kuko nta na byinshi bihari tukaturonka kubera urwo ruhara rwa leta nayo ahandi byerekeye ibiriko biraba tubandanya dukoma induru cyo kimwe n'abandi tuja hamwe n'abandi ikibanza cy'umwana no kumwumviriza kuko naho abari muto imutwaye ahantu bawishe Burundi nicyo gituma ishyirahamwe ryacu ryitwa Burundi bw'uno munsi twimviye ko kugira ngo byitwe bweje nk'uko twakoze kwitwa mu kwitwararika ubw'uno munsi ari hehe uno munsi kugira ngo tuzamwite bweje.
Ikibazo cya Habimana yavuze ku bijyanye n'abana bari mu myerekano mu mwaka uheze mu bwumuko yabaye mu mwaka uheze hari abo mwigeze kugerageza gufasha canke guha inyigisho canke abari mu ibarabara ikibazo cyo nticyari gitumwe neza ariko ku bibazo byabaye mu mwaka uheze abana mwabafashije mute
abana muri bibazo bya manifestation byabaye mwabona buterere nayo yarimo mu makartie yarabangamiwe hariho amashyirahamwe twagiye dukorana nayo twarabagumiza mu kigo nk'uko nababwiye turafite ikigo tukaje duhamagara abandi basanzwe bankadura abana twabwiye ati dufashe bikogwe kuko ntibari ko baraja ku ishuri ntitwari dushobora kucyereka n'abana ngo tubabwire ngo dusubiremo ibyo mwize twaca tuja mu ntambo mu ntore mu biki tukigisha tugatera inkuru tukavugana kugira ngo twumve ibyo baraye bakuye muhira uko barakubwira indirimbo zibagizi baratubwira iby'amaviole bumvise tukagerageza kuyaga nabo twabwira ko atari cyo kibanza cyabo twebwe icyadushimishije cyane twarabonye ko nk'abana binjira mu kigo n'abana bigeze baja mu ibarabara ku kabanka ko ikibanza cyabo kuko nawo biri kubashika ku buntu ntibibukwa kandi si byabo n'abana batoya
Ibyabo ni kuri Habimana nyene yabaje ati hari imigambi canke hari ikigo mufise cyo kwakira abana kuko hari abadafise nabo bavyeyi muvuze ko bamushobora gufasha kugira ngo bifashishe mu buryo bw'ugukurima n'ibindi abana badafise aho baja hari ikigo mukorana nacyo canke mutegekanye kuzoshinga kugira ngo mubafashe aho baba
muntumbero murakoze muri nani duheruka gukorana nabo muri indwi yahariye umwana wa Afurika twe twayise indwi naho ari umunsi umwe naragerageje kwegera ayandi mashyirahamwe kugira ngo ibyo biturengera nk'icyo kibazo nyine muvuze dushobore kugikorana nabo nicyo gituma nk'abana baba badafise ababyeyi ari nk'umubyeyi umubanyi amutuzaniye turasaba turababaza tukababwira ati ntishobora kumufasha ataha iwawe none ukamubera umubyeyi kuko nawe si uzoburi nawe ukamubera umubyeyi ahanini ababyeyi bo mu buterengira kubera gushikirwa n'ububabare bw'ingorane barimwo baradufasha bakumvikana bagafasha abo bana baba batawe turafite abana benshi baba bari mu ngo z'abo babyeyi atarari iwabo ariko ntibiturengeye ari nk'umwana ari nk'abana bigoye cyane turabishikiriza nka za giriyuja turabishikiriza ibindi bigo mugabo nuko ibindi bigo byose biriko birugara atabacakira abana ngo bagume mu kigo babafasha bataha nka giriyuja barabafasha bafungura hajya mugabo nibajya abana bo mu ibarabara basubira mu ibarabara nta kigo turonka wovuga ngo akiri umwana umugumane tugerageza gusaba imiryango yafate hanyuma iyo miryango turabe ingene dukorana nayo hariho ikigo cy'ababikira ngaha impande ya Don Bosco cyitwa Maison Britanni kirera abakobwa bavuye mu ibarabara kiramaze kutwakira abana barenga bane byatugoye babaye imfubyi ababyeyi bapfuye twari twabakuye hajya twari ko dukorana nabo baramerewe neza nabo ntiturakorana ku byerekeye abana b'abakobwa ariko ku byerekeye abana b'abahungu nta kigo dufite muri uno mwanya twavuga ngo turagihereje tudufashe tukadusaba iyo miryango tuba dufite wumva iyo bishobora tukaraba akarusho turenzako
ngerageje kwibuka hari ikigo cyitwa OPDE nacyo nyine cyafasha urwaruka cyo kiracakora nacyo nyine kirafasha cyofasha abana b'abahungu
ikigo OPDE mu byerekeye kwakira abana binjire babe mu miryango baragabanije benshi ubu umwe barabafasha mu kugira ngo bisunumire mu myuga bagire icyo bakoze cyangwa no mu bindi basanzwe bakora mugabo kwakira abana ngo bagumane nabo ntibisa niko birarengana bafasha abana bataha bakuze nta kigombe kitakira abana kiretse umwana rirenze rwose agize ingorane rwose hamwe ubwuti naho mbona mu mushira bashobora kumwakira nabone baca barondera ibindi bitari bisanzwe biriko birakogomva abari ingorane irengeyeho.
Yego, reka duha akanya n'uwitwa Tuzatsinda. Tuzatsinda, murakoze kwihangana ku murongo. Ikibazo cyanyu cyangwa icyumviro? Alo, Tuzatsinda, duzi ijwi tukumve neza. Alo, Tuzatsinda, Tuzatsinda ndakeka telefone imugoye, turagerageza kumugarura ku murongo ariko abandi bariko barahamagara turabashikiza mu kanya. Mfasoni Manirambona, ikindi kibazo umuntu babaza ati muri iki kibazo turumva ko ikibazo cy'ibigo byo kwakira abana arico gihambaye muri iki gihe, benshi ubukene burabugarije, ubukene burahari bwinshi, bakabura abapfa babuza ababyeyi babo ntibafise iyo baje niyo bava. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, ariko izindi nzitizi canke ibindi bibazo muhura navyo iyo muri kumuragerageza gufasha abana bo mwibarabara n'inkibi?
Ikibazo cya mbere duhura navyo n'ababyeyi ubwabo, ababyeyi ubwabo baragoye kuko baba bafise abana benshi badasangiye n'ababyeyi na base ama kandi ababyeyi baba bamaze nubwa kwisononora kudevelopa ibyerekeye ubusengerezi biratugora kubwira uyu mwana mukure mu ibarabara ingo tugufashuje mu bandi ukore hanyuma uhize ugire icyo ugaburiye umuryango wawe kuko aba yamenyereye amahera ya gusa biratugora ko yumva ko umwana yamurekura. George Mohapel, ingene abana b'abakobwa bashika nk'icyenda uno munsi baguwe neza babonye ntiwakwemera no kora mu ibarabara ari muri icyo kigo Betani, turiko turabasaba, turiko turavugana nabo mu ibarabara tuzongera kubashira mu kigo. Ababyeyi babo twariruka bakadutuka kuko babita ngo ni mashini, ngo niwe mutwara imashini izonshira mayanda ikura uzompangira inzu uzogaburira abana bizogenda gute ucubatwara bose rero. Ku buryo usanga uyo mwana ari muri iryo barabara kugira ngo azeyo arakwinginga umwire nyina intambamyi ya mbere n'ababyeyi babo. Hama intambamyi ya kabiri ni uko bagenda mu makarti yabo bishyanyije bagashyiraho ubugaba bumwe ku buryo usanga n'umwana akuriye mu ibarabara wamubonye afite imyaka cumi uno munsi usanga nawe iryo shuri atageze arijyamo agaruka hahandi nawe uno munsi ariko arabyaraye mu ibarabara. Uno munsi nk'abana dufite nk'abakobwa bashika nka cumi mu ibarabara bako barabyariraho twababonye ari abana ibyo bundi aribo baca amahera uno munsi bariko barayacisha abo babyaye nabo mu ibarabara. Ni fenomene ikenewe yuko umuntu bidakenewe yuko babafasha ariko babigisha gukora ama kandi leta nayo ne nk'uko Ezekiel yabivuze irahamagarwa kubishyiramo ingufu ni ukuvuga ngo ibiganiro apana kubayora kuko bafite ibibazo bitabakanga yuko bayora ukabatwara aho ushaka ni kontrola. Izo rero leta irakwiye gushyiramo nayo nte uruhara rwayo ikadufasha bidaciye mu ngufu mugabo mu byago nabo.
Reka twakire n'uwitwa Nshimirimana nawe ku murongo. Nshimirimana, muratwumva?
Yego, ndabumva. Uryane?
Yego, mwiriwe neza. Ikibazo cyanyu cyangwa icyumviro?
Icyumviro cyanyu nashaka kubaza uwo mutumire, nashaka kumubaza nama numva ibigo bijyanye n'abana bo mu ibarabara mugabo hariyo ikindi bakunda kwibagira abakozi bo mu mazu. Abakozi bo mu mazu urabona ni abantu rimwe rimwe yagiye ari ku kazi arakunda kugira ubuzima bwiza mugabo iyo agiye mu ibarabara kenshi uca usanga aciye abaho nabi. Tuvuge rimwe nk'abana b'abakobwa akabura indaro akabura iyo ajya niyo ava rimwe nk'aba agashura gufatwa ku nguvu akandi umugira wa sida cyanke agaca ahuranye n'ibindi bintu bitameze neza mugabo rero rimwe rimwe twashaka yuko abo bantu yuko bazoragiragiza no kubakoze umunzu akazorashikira mugabo rero ino rimwe rimwe twebwe turongoye amashyirahamwe yakoze umunzu iyo turiko turashaka kugira turondira abo bantu dushobora gukorana ntibashobora kutwumva kandi ntibashobora kudutahura abandi nabo rimwe rimwe hari abantu bafise amasosiyete y'abakozi bo mu nzu rimwe rimwe nk'iyatanze uwo mukozi bakamuha ibihumbi cumi na bitanu umuntu amutwaye umukozi nawe akiyandikisha agatanga ibihumbi bitandatu inyungu iba iri kiyondereye nyine iyo sosiyete mugabo ntakeza ngo aronderera ya neza wa mukozi nawe wo mu nzu kugira ubuzima ntibwamugore akajya mu ibarabara kugira nawe agacabura kenshi ukuntu abaho ugaca usanga urumva kenshi abakozi bo mazu urumva ariko bararenganywa kandi ugacumiye ngo urumva ntidufise ikituvugira rimwe rimwe iyo bari kubaritaye n'icyo bintu nawe baraba kandi rimwe rimwe urumva niho umukobwa iyo ashoboye gusama nk'indaka ari mu ibarabara uwo mwana avutse mwe nibo babo nyine baca bajya mu ibarabara ntibashobora kuduha inyigisho dushyikira kubagira neza ngo bashobore kuduha inyigisho kugire abo bana bavuka muri ubwo buryo bwabo bigeme kugire bazeke baza kugire bashobore kwirinda izo nda z'indaro ngo bashobore kudufasha mu migambi y'iterambere iyo twe turashyize icyo kimuro cyacu ntibakunda kucyumva neza
shimira imana none kuri mwebwe ntabaciriyemo kandi tugerageze tuduhe n'abandi akanya ikibazo impamvu batagitahura cyo gufasha abo bakozi bo mu nzu baba bahuye n'ibyago bakajya mu barabara ni impamvu nizihe kuri mwebwe
iyo turiko twitwaye mashyirahamwe ntakunda kutwumva neza ikibazo cyacu ntibakunda kucumva neza iyo turiko twitwa ngo dukorane ntibakunda kutwumva hanyuma nako abakozi bo mu gihugu cy'u Burundi n'ubu kandi barongeye gushimira umumenyesha makuru Thomas Kamirindi uno munsi mu ishyirahamwe adutelefonyera abantu 50 bo mu ntara zitandukanye ati Thomas Kamirindi ngo baramushimiye rwose n'umuyobozi w'iyo radiyo ati kubera yabuhuje abakozi bo mu mazu hari rusasuma rwariko ruraba mugabo agerageje kuduha ijambo tugasemerera ubwo rusasuma ubu rwarahagaze ati baragushimiye rwose bivuye ku mutima abakozi bo mu Burundi bo mu nzu ati bo mu nzu baragushimiye rwose ati wafashije rwose abantu badafite aho bavugira ati imana iri guhezagira ibyo bintu wakoze ati Thomas Kamirindi ati abakozi bo mu nzu ati baragukeje rwose ijana ku ijana murakoze
urakoze gushima nshimira imana reka duhakanya n'uwitwa Leopold mbere ko duha ijambo umutumire wacu duhakanya Leopold uratwumva
ndabumva neza
ego duga ku ijambo
jewe ku kibazo cerekeye abo bana abana bakeshi usanga bari mu ibarabara ni byiza yuko ababijejwe amashyirahamwe leta ibaraba ukuntu bobaho ariko icyo niyumvira twobanza kwiga ikiba icyo kibazo twagehera mu mizi niturindire yuko bwa mbere turonka abana bazoja mu ibarabara ariko tubanze turabe yuko abana bavuka bakaja mu ibarabara bafise ababyeyi babo babarera kuko nicyo kibazo ariko tugumye twiga icyo abana bari mu ibarabara tubanze twiga ikibazo guhera mu mizi mbega abo bana bavuka badafise ababarera badafise ababitaho ugasanga umuntu aravyaye umwana ngo ibarabara rizonderera urumva icyo n'ikibazo gikomeye cyane kuko tuvuze ngo twige ikibazo cy'abana bajya mu ibarabara hari abazoguma babyara urabona abana b'abakobwa bari wabo barabyara abana b'abakobwa bayaya barabyara mbere n'abafite abagabo n'abagore barabyara bakabyara ku buryo badakontora ugasanga babyaye abana cumi badafise ikintu babareresha urabye no mu Burundi amatongo yaratse urabye no mu Burundi ubu abantu basigaye bafise akantu babamo gato mbega none hakwiye kuba politike rero yuko ubwa mbere tubanza kuraba uwo mwana avutse azoregwa gute uwo muntu amubyaye azomurera gute hakaba politike ububyaye abana barenga politike leta ikavuga ati duteza kubyara abana bangana uku utabishoboye abyara umwana umwe washaka twabyara n'umwe kuko uvuze ngo umuntu abyara bashobora kurera ni ukuraba wewe ukuntu wifashe ubuzima ubayeho itungo ufise amatongo ufise rero kwiga ikibazo ngo abana baje mu ibara tuvuze ngo tuze turiga mu kibazo cy'abana baje mu ibarabara ngo tubamenye ukuri batuga ahubwo twige ikibazo yuko batovuka havuka abashobora kuregwa bakaregwa iwabo bakaregwa mu miryango yabo abo bana batwara amada babakobwa babayaya bihagarare kuko urumva niyo ngorane ihari ikindi nacyo mbona nuko politike ture kuvanganya ibintu bya politike n'imbero y'abana hari wavuze ngo leta ngo rikikura abana mu ibarabara burya turamenyere mu Burundi iyo habaye ikintu kiza gihagarika ibintu acaba acyaje ikintu cya opposition menga yo opposition politike dufata imbero y'abana abana ni Burundi bwejo ntitubavanganya n'ibintu bya politike tumenye ku Burundi ibiturimo mu Burundi bizorangira mu rwaruka rwacu abana bejo abana rwaruka rwacu mu Burundi bwejo kandi bazobandanya babaho abo bantu bavuga bagaca bavanganya ibintu n'ibindi no reka turabe indero y'abana bacu ture kuvanganya politike n'iby'abana bacu singaruse kuri bimwe by'abana abana indero iva hasi je ndibuka yuko tukiregwa twavuga yuko abana bategerezwa kumenya ukuntu bazobaho bazokwibesha ubyaye umwana rero ukavuga ngo azoja mu ibarabara ibikunda nizo ngorane abo bariko bagomba bariko bavuga ngo amashirahamwe ngo ibigo indi tukeneye ibigo twe dushaka abana kuriye kuziko je nakuriye kuziko nararose indero nubaha umuntu nubaha uwunduta nkabona ikintu kibi ikiza ni kibi rero umwana ukuriye muri ibyo bigo ntihazokwandura imigera ntihazokwandura byose no kutubaha abakuze no nta kirazira kizobaho kwita kirazira mu Burundi.
Urakoze cyane mushinga na Leopold ariko cyo novuga cyo nuko atagihugu na kimwe kuri iyi si kitagira abana bo mu ibarabara kandi amashira hamwe aragerageza gufasha kugira ngo bave mu ibarabara ariko ikibazo cawe cyo kugerageza kurondera inyishu ku muzi kirumvikana kaduha umwanya umutumire abishure mufasoni manira mbona shimira imana yavuze kuba ku kibazo cy'abakozi bo mu nzu abakozi bo mu nzu bavuga ati ntimubatahura hari ukuntu mutari ko murakorana hari cyo mu kivuga ko cyo gufasha abakozi bo mu nzu bagiye mu ibaraba
oya nkuri kubyerekeye ikibazo cy'abakozi bo mu nzu nkuko ishyirahamwe rimwe riba rifite ibyo ritegekanya kwege ntigeze twimvira gukora gukorana n'abakozi bo mu nzu ariko jewe mu mashira hamwe nakuriyemo ndamwibiye ndamungerageje kumufasha kumwunganira cyane kumworienta niko novuga ndazishira hamwe yitwa Association des enfants jeunes travailleurs yafashije cyane kuri aba bana badandaza dusashe mu barabara badandaza ibiyoba badandaza ibiki kubyerekeye amateka yabo nibaza ngo arirondengira abo gicu bamufasha naryo arikeneye yo bariza muri OPDEO ndazi yuko benshi ariyo bahikiye bakorera sino twebwe ntitwigeze twinjira gukora kuri ico hama kubyerekeye ivyo Leopold ahejeje gushikiriza ndamushimiye cyane nibyo by'ukuri nicyo gituma natwe twiyumviriye gukora muri prevention novuga mu gukingira kugira ngo abana ntibaje mu ibarabara nicyo gituma tuko turakore twanabasanze iwabo mu buterere hari abana benshi bavayo baja mu ibarabara hama muri uko gukingira ibyo tugerageza gukora ni ibyo nacyo gituma tudakorera mu kigo ngo baharire bongere baharare umwana abirirwa mu muryango ariko nubwo biruko nibaza yuko nko muje kumushikiriza yarinda jamu ibarabara ntikoca tumuheba nibyiza yuko tugenda kuraba icyatumye aja mu ibarabara nibyiza yuko amashirahamwe yose ahaja aya yose babona ari karakora agerageza gutora inyishu ku kibazo cy'uyu mwana kuko twakoze tuzi yuko umwana atari umwe uwo mubyeyi gusa n'uw'igihugu turamukeneye nicyo gituma tutoryama ngo tuvuge ngo amashyirahamwe ni yugare ngo umwana kuki aja mu ibarabara hama igihe yaje byiza ni kurwana yuko atagira icyo ahabere hama tukarwana ko asubira muhira uko areba akora gutyo ko asubira muhira akanahaguma ntagaruke mu ibarabara naye handi ku byerekeye kuvuga ngo niho bigira ingeso mbi haba namba mu mashyirahamwe abantu bashyira hamwe ibyo bazi ibyo batazi bashiramo ingufu nke n'ingufu nyinshi barahigira ntibahigira gusambo habanamo yego murakoze
ku kibazo yashikirije cyane cyane cerekeye inyigisho kumbure abavyeyi bagomba guhabwa mu bijanye no kuvyara kurugire kugira ngo ico kibazo ntikihabe nkuko abibona mu buterere mukorera cyane cyane hari inyigisho mwaba muja mu ngo z'abantu canke mu masantre mu mashira hamwe mukaganira n'abavyeyi babo bana kubijanye no kuvyara kurugero kubijanye no kwikingira imvyaro batipfutse
ego mecane nkabo badamu tubiye dukorana nabo abavyeyi 150 babo bana 150 kuragirana biga bariga ibitari bike bariga kubyerekeye kubyara ku rugero bariga kubyerekeye indwara zose zifatira mu bihimba by'irondoka kuko baba batazi n'ibyo bintu byerekeye navuga kuri nita kugira inzara nkeyi hari ibyo baba batazi baba bafite ko amajyamba babwigwa hajya mu ikaritsiye ugasanga babwigwa ibitari byo bibaca imitima bakumva ko ari ibyo babazaniye ingorane adakeneye kubyabize nk'uko basanzwe bivugira nuko rero turabicarika tukabigisha tukabaronderera abasanzwe bazobereye muri ibyo by'izo nyigisho kanaka tuba twabateguri kugira ngo batahava baja mu byo kurondera amahera mu mirima gusa ngo imitima yabo ntituyiteguye n'imitwe yabo ntituyiteguye ni naho tuba tuzi duti twubatse twakuyemo navuga ukutamenya ama turabaha n'icyo bakora batwara muhira ariko kandi tuko turategura yuko ari 150 niba keyi bavye ikibano baba barimwo ingene baba bangana turashaka gukorana n'andi mashirahamwe asanzwe abakorera iyo bari tubasabe twigishirize hamwe ukurikirane nk'abana b'abakobwa baba bariko baragera mu zabukuru batangura cyangwa abantu berekana amafilimi ku bana ku murango ugasanga bariko berekana amafilimi ahantu abana bagenda kuraba batanasobanura n'amafilime baraba ngo bakuremo ayadakwiriye kurabwa n'abana uko ababyeyi baba bibereye mu byabo cyangwa kubyerekeye ababyeyi usanga bicaye mu nzoga babura kujya gukora ugasanga umwana ariko arigwa n'iyo filime cyangwa ari mibarabara dufatikanije hamwe tuko turagerageza kwigishiriza naho basanzwe babaye dusize kuza kubagana mu kigo ngo tubigishirizeho gusa n'ikindi kigoye si leta si ayo mashirahamwe ni twese dutegerezwa kuja hamwe kuko tutagiye hamwe abo bana nibo
bamererwa
nabi kandi bitugaruka ko twese
yego radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda reka tumire amate turagaruka murakoze
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma ya maradio yabivyima cakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'ijwi rya Amerika barabonye ko iyo radio yabafashije mu kwiyungunganya kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradijwe rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ivyimviro vya bose mu myaka 20 heze.
Mbega imyaka 20 iri imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho mu turero mubamwo abarindi bihuha.
Kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi.
Aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro vy'ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu uko vyagiye birahinduka. Radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya wo kiganiro muri sanga aho turiko turaganira kubijanye n'amagara y'abantu cane cane ku magara y'abana bo mwibarabara turi kumwe n'umutumire wacu Manirambona Cynthia ni umwe mu bayobozi bishira hamwe gihaye gufasha ugwaruka mu Burundi United Children Burundi bw'uno munsi. Reka tubandanye twakira abanywanyi biradishwe ijya Amerika bifuza ko azibazo n'ivyumviro kubijanye n'ugwaruka gwo mwibarabara. Jacques turi kumwe.
Rwanda bahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe no mutumire ndonyenda keje n'iki ijya Amerika. Iyo myaka igombikije sema natwese turayikeje cyane cyane abarundi kuhari ko adufashije gukomeza.
Urakoze cyane gose Jacques. Ikibazo cyangwa icyumviro muri kino kiganiro.
Yego dubwa mina cyangwa mba do mutumire murabona yuko kugira habe abana bo mwibarabara nuko keke aba hari imijyango itishoboye cyangwa ibikenye. Hanyuma nashaka nabandi gato ca mbere nyako wa mutumire urabona ko kuva kuva 93 niho nohera kuko mbona rero byatangwe kuyangarira. Urabona kuva bishya ndadeko hati aba impunzi bamwe bakajahanza abandi bakideplasa bakaja kuba handi. Urabona neza yuko abana imijyango imwe yakitangura kutishobora no gutuma abana benshi baja mwibarabara. None kubera ico ko mu Burundi bati mugani bati imbere yuko uta isadi ubanda gutakanuka ubona vyogenda gute naho mwogera amashira hamwe kugira ngo abana mwibarabara bashobore kubura mwibarabara bashobore kubaho. Mu Burundi hari abantu bagifite bakiba mu makambi, hari abantu bakirara ubusa, hari abantu bidashoboka ko bashobora gufasha iyo miryango. Byogenda gute kugira ibyo bihere? Hanyuma kumbure hariho mwebwe mugira muvuga ko mufite amashyirahamwe, hari abantu benshi bagenda bakandikisha mu makungu bakabaha amahera ngo genda mufashe abana cyangwa mukora ibi n'ibi mugaba waraba neza ugasanga amahera babahaye ntacyari karakora amakungu akibaza yuko amahera muba mwarose arayo gufasha abo bana mugaba mugata mwikorera imigambi yanyu. Genda bisa ndabikura kuko gembe muyinga mugabo mpora ntemberera mu gisagara cya Bujumbura. Mwumvise ko nk'ibujumbura uno munsi bafashwe bajya abantu batagusaba abana biherereza bo mwibarabara. Mwa mufise nk'aho mwodota mubashira ko mu gihe tudi ko amahera mukoresha keshi arewe babaha kugira ngo mufashe abo bana mugabo tukaraba tugasanga nta kintu keshi kwa gikomeye muri ko mararangura. Amakumbure intererano nayo nagira ndababa nagira nterere. Nukuri twasaba yuko nk'abantu bafise amashyirahamwe ngaha mu Burundi namwe bw'abanyamakuru mwoda muraraba kuko benshi ari abatoye amahera ngo aje gukora ibi ugasanga bayakoresheje ibindi. Ndatanga nk'akarorero nk'ishyirahamwe rimwe ry'umuntu wo mu Rugigi wasanga ariko arikorera ibindi kandi icyo yavuze atari cyo ariko ararangura. Mwebwe mubona mwokora iki kugira ngo nk'abantu cyane mu gisagara cya Bujumbura aho hari abantu benshi mushobore kubafasha? Mbega muba mufite abantu bangahe mu ntara zingahe mukorera hangana gute? Murakoze.
Murakoze cyane Jacques. Icyo ni ukubwira ni uko nkatwebwe abamenyeshamakuru ntitujejwe amaperereza y'uburyo amashyirahamwe agenda arakora cyangwa akoresha amafaranga yabo, ariko turabandanya tubatohoreza uko dushoboye uko amashyirahamwe mwamwe agenda arakora. Kumbure mwofashwa muri ubwo buryo. Reka twakire n'uwitwa Felix nawe nyina shikiriza ibazo n'ivyumviro. Felix turi kumwe. Allo Felix.
Allo amahoro net.
Amahoro Felix.
Yego murakomeye.
Yego turashima namwe.
Turakenguruka uko umwanya urengaye.
Umusagonda make cyane kibazo cyangwa icyumviro.
Ni icyumviro nagomba shikirize. Uri kuraraba ubuzima abana babayemwo cyane cyane ngaha mu Burundi na cyane cyane mu bisagara. Nibintu novuga yuko bibabaje ahandi bigatera ubwoba kuko wiyumviye kazoza kejo kugwaruka. Kuko urashobora kubona ntanze nk'akarorero nk'abana babigeme nko mu gisagara ngaha Bujumbura n'ahatari benshi naha bumwe ni kibazo ku gihugu. Hari nk'umwana w'umwigeme ashobora kuva ruguru ugasanga ajya gukora akazi ko mu nzu ngaha Bujumbura.
Felix yaravuye ku murongo. Reka duhe umwanya Manira mbona mu majambo make cyane two turaje ku musozi w'ikiganiro mushiri kibazo cha Jacques cerekeye ibibazo bihari byotorega umuti gute uburyo mufise mugerageza kubukoresha gute kugira ngo ivyo mwiyemeje gukora mushobe kubikora.
Akoze cyane nkumishe ko Jacques yadukariye ariko nkuko abivuga nibyo abantu benshi baribaza bati hari amashyirahamwe menshi ajejwe gufasha abana ariko tuguma tubona igitigiri ciyongera. Ariko by'ukuri twe twarabajije ejo bundi buhoro buhoro muri UNICEF baratubwira bati
mibarabara abana bari bahari ejo bundi sibo bahari ubu uyu biharuro natse kuru no mwanya ariko abari bahari mibarabara sibo bahari uyu munsi kumbure barakuze no munsi na duty dollars yakira abana
bo akanye katubanye gato cyane akanya katubonye gato murantunga ariko turabashimiye cyane gose manira mbona Cynthia mu kiganiro mwa interview uno munsi ndabashimiye namwe mwese mwaduteza amatwi murakoze cyane.